ndi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi gukoresha nkete kwicwa ry'uwari umuhagarariye i Bujumbura wiciye mu minago ya Rumonge muri 2003.
Batubaza bati none mu matohoza mubigejeje hehe, ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe, yuko bo babamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze.
Prezida Evariste Ndayishimiye warangije uruzinduko rwe i Vatikani kuri uyu wa gatatu. Ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ziravuga ko zabuhuye ahari harafashwe n'inyeshyamba za M23 abavuye mu byaba, ariko ntibarizera umutekano kugira ngo batahuke.
Teshejwe byinshi bava mu byabo, ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo kuko turi kuri akabasirikari aho bari.
Umwe mu baturage barucuru ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugome ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriye kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho.
Mwiriwe Veniste. Tulea hera kumugabane wa Afrika. Sentare ntahinyuzwa muri Kenya yaremeje ko guhindura ibwirizwa shingiro bizohindura uko igihugu cyubatse muri politiki kandi bite kubiri n'amategeko. Ingingo ihagaritse utwigoro twa Perezida Uhuru Kenyatta two guhindura kazoza ka politiki y'icyo gihugu. Abacamanza batandatu kundwi bagize Sentare ntahinyuzwa ya Kenya baremeje ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kuva mu banyagihugu basanzwe atari kuri perezida. Inyuma y'amatora yo mu 2017 yabayemwo impari nyinshi kandi agabura igihugu mu bice, perezida Kenyatta n'uwo batavuga rumwe Raila Odinga barashize ahabona umugambi wabo wo gushyira hamwe no kwirinda izindi ntureka. Uyu mugambi warugamije gushiraho ibiro vyamaho vy'umushikiranganji wa mbere hamwe n'iyindi myanya 70 ya politike. Abo bategetsi bavuze ko uburyo bwiza bwo kurinda injyane za politike zama zabaye muri ico gihugu ari ugushiraho ibibanza byinshi vya politike. Sentare ntahinyuzwa ya Kenya yavuze ko ishigikiye ivyemejwe n'amasentare yatanguye kwiga iyi dosiye. Aya masentare nayo nyene yaremeje ko ari umugambi uteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Kenya. Naye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kane yaratoye yongera iremeza ku bwinshi bw'abayigize umugwi mushasha w'intego za Afrika ziri kubungabunga amahoro muri Somalia. Itegeko ryemejwe rivuga ko uyu mugwi mushasha uzoza uragabanywa abasirikare kuva ku bashika 200 abapolisi hamwe n'abasivile kugeza kuri zero gushika mu mpera za 2024. Uyu mugwi mushasha w'umwe bwa Afrika muri Somalia wiswe uwifata kibanza ujejwe gufasha abasirikare ba Somalia kugira bazokwibe ko muri kazoza. Usubiriye Amisome uwo ikiringo cyawo kirangirana n'uyu wa kane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi migwano ikaze hagati y'imiharida cyane wa kamuntara ya Darfur ya Sudani yarahitanye abantu 45. Abategetsi bavuze ko iyo migwano yadutse ku munsi wa kabiri hagati y'ubwoko bw'abafalata hamwe n'ubwoko bw'abarabu baba Rizeigat mu mihana iba inyuma y'igisagara cya Nyala, umugwa mukuru wa leta ya Darfur yo mu bumanuko. Abagore hamwe n'abana bari mu bishwe muri uko gutana mu mitwe. Amakuru ava mu baganga yemeza ko abantu hafi 20 bakomeretse, bamwe basinzikaye cyane kandi batwawe mu bitaro. Umunyagihugu umwe wo muri Darfur y'ubumanuko Mohamed Al-Fate yavuze ko iyi migwano yadutse inyuma y'aho umwe wo mu bwoko bw'abarabu yiciwe. Mu ntango z'uku kwezi iyindi migwano hagati y'abarimyi n'aborozi mu misozi yo mu ntara ya Jebel Moon muri Darfur y'uburengero yahitanye ubuzima bw'abantu 35.
Washington ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu hanze y'umugabane wa Afrika, Uburusiya bwavuze ejo kwa gatanu ko bwugurura umuhora abasivile bazocamwo kugira bahunge igisagara cha Mariupol kiri mu manuko bushira ubuseruko bwa Ukraine. Umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya yavuze ko iyi ngingo iji nyuma yaho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz babisabiye perezida Vladimir Putin. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge ryavuze mu gitondo cejo ku munsi wa kane ko ririko riritegura korohereza abasivile bava muri Mariupol. Ukraine yavuze ko yarungitse amabisi yo gukura abasivile muri ico gisagara inyuma yaho Burusiya butangarije ko buhagaritse imigwano. Amashyirahamwe y'abagira neza avuga ko ibihumbi by'abasivile bagotewe muri ico gisagara kitagira ibifungurwa, amazi hamwe n'imiti. Ariko twigoro two kugerageza gushikana ifashanyo ku basivile ntitwakunze naha makungu yabishizemo ingufu zidasanzwe mu kubisaba. Impande zose ziri muri iyo ntambara uko ari zibiri ziragirizanya kutorohereza icyo gikogwa.
Urakoze Aloyize Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Ire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahereye mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yapfundikiye urubanza rw'irindi tsinda ry'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo Inyarutarama mu mujyi wa Kigali. Haburanaga itsinda rigizwe n'imiryango isaga 70 bararega umujyi wa Kigali gushaka kubimura mu mitungo yabo ku gahato. Umujyi wa Kigali uvuga ko batuye mu kajagari nta byangombwa bafite. Uravuga ko umushoramari yabubakiye amazu agezweho yo guturamo, abaturage bo barasaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Iri tsinda ryaburanye kuri wa gatanu riyongera ku yindi miryango 22 nayo yaburanye mbere. Iki kibazo cyatangiye mu mwaka wa 2017 kirareba imiryango isaga igihumbi ifite imitungo yayo Inyarutarama mu karere ka Gasabo. Inzego zitandukanye zakunze kugisimburana ariko ntizikibonere umuti urambye. Urukiko rwanzuye ko ruzagitangaho umurongo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Mu Rwanda kandi imvura idasanzwe imaze iminsi igwa yangije umuhanda Kigali Akanyaru. Ibyo byabaye kuri uyu wa gatatu. Tu ababishinzwe barihanganisha abawukoresha bakemeza ko mu bihe bya vuba uzongera kuba nyabagendwa. Kigali Eric Bagiru gusa.
Mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ibishenyi ku Kamunyi mu murenge wa Runda, imashini ikora imihanda iratunganya umuhanda mpuzamahanga Kigali Akanyaru n'ibindi bice bitandukanye bihuza u Rwanda n'amahanga. Ibinyabiziga bikoresha umuhanda biva mu ntara biza mu mujyi wa Kigali ntibyorohewe na cyane ko ugendwa cyane. Byasabaga ko nk'ibinyabiziga bitwarira abagenzi hamwe bibasiga ibishenyi, ababishoboye bakagenda n'amaguru kugeza aho baboneye ibindi binyabiziga bibageze i Kigali n'ahandi. Nibyo umushoferi w'imwe muri kompanyi zikura abagenzi mu majyepfo zibazana i Kigali asobanura.
Nyine hari umuhanda wacitse nuko ranga tugaherekanya abagenzi zibe zikaba zibavanye Kigali zikabazana zikabageza ahangaha zabageza ahangaha natwe tugahita ko tubakomezanya natwe abo tuzanye izi Kigali zigahita ko zibasubiza Kigali.
Biroroshye se
nubwo buryo bwonyine bwo gukoresha? Ntabwo bworoshye kuko hari ubwo umuntu azaje nk'imuhanga agashito kagiye mu Butare ugasanga nyine ntabwo bigenze neza mu gucerereza abantu. Urumva abantu ntibagendera ku gihe ukugera ruguru ugasanga mbutyaje ni nyinshi mbega ibintu byose ntabwo biri kugenda neza.
Numunsi utoroshye cyane ko hari ibihe abanyeshuri bari gusubira mu biruhuko. aha ko hatambuka byari bigoye kubera uruvunga nzoka rw'abanyeshuri bari babuze uko binjira mu mabisi bataha abatwara abagenzi kuri motobo bahaboneye icyashara kuko igiciro cy'urugendo basaga n'abagiye ku byinshuro ebyiri uyu munyeshuri wavuganaga n'ababyeyi be kuri telefone byumvikana ko yabuze yacira na yamira ijwi rya Amerika rya Musanze Bishenyi avuye kwiga mu burasirazuba
ganye amafaranga magana inani yonyine Nina narimbwiye umumotari ngo ngeze aho ngaho mu mwishyu. Nina afite magana inani ubwo murongera hayana.
Kubw'amahirwe umumotari yemeye kugeza uyu munyeshuri wabo mu murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi nawe yemeza ko ikibazo cy'ingendo kigoye kubera uyu muhanda wacitse
nk'uyu muhanda urabona yuko wageze ikibazo haje mambuti yaje ibinyabiziga byinshi nyine ntabwo byagiye nk'uko byajyaga bigenda urumva yuko n'abana nyine byabagezeho ingaruka urumva nimba yategaga nk'imodoka imugeza wenda nko kuri arete runaka byabaye ngombwa yuko atega moto kandi ntabwo moto yahoze igiciro n'imodoka akurebye nyine buriya icyangombwa nuko yagera mu rugo kandi akagera y'amahoro
ijwi rya Amerika kandi ryaganiriye n'umuryango nawo byagaragaraga ko amanjiriwe umusaza n'abana be babiri bari bagiye mu birori by'umukobwa wabo warurangije amashuri
ubu ngubu nyine twebwe twavaga hano imusambira tugi Kigali nyine hari umwana wari ufite ikibazo yuko agiye gukora graduation tumuherekeje ariko nyine bite n'iki kibazo cy'umuhanda wapfuye turahagamye ntago twabasha kubona uko tugenda
ubu muragera yo bigenze bite rero
ubu natwe ntago tubizi na moto ntago twabasha kwibona ni ikibazo kitoroshye ubona kitoroshye ku mpande zose
umwana agomba kwambara yarangije amashuri hoteli
umukobwa wa urumva umeze ute kuba usoje amashuri ariko hakaba haje imbogamizi
ntago byari byoroshye numvaga ari ubukwe bwanjye bwa mbere ariko nyine habaye ikibazo cy'umuhanda ariko aho ngererayo nacyo ndagerayo
ubutegetsi bw'intara y'amajyepfo bwahisemo kuyobya ibinyabiziga aho bishoboka ibiturutse mu mujyi wa Kigali byageraga ku Ruyenzi bikazamukira Gihara bigatunguka Nkoto cyo kimwe n'ibiva mu majyepfo byanyuraga mu Nkoto bigahinguka ku Ruyenzi bikomeza i Kigali Madamu Alice Kaitesi guverineri w'intara y'amajyepfo yasabye abagenzi kuba bihanganiye ubukererwe bashobora guhura nabwo kubera ikibazo cy'iyo mihanda mito ya Gihara akizeza ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa mu bihe bya vuba uyu muhanda wangiritse usubira ku banyabagendwa
imirimo cyo twemeranyije nuko yihuta cyane bishoboka ariko contractor buriya nawe ko tuba turi kumwe mu nama araza kuza kutubwira iminsi nyayo uyu muhanda wongeye kubonekeramo uyu muhanda ushobora kunyuramo imodoka nyinshi ku isaha nyinshi zishoboka murabizi imodoka nini imodoka ntoya niyo mpamvu na deviation yashatswe yagize ikibazo ndetse n'imodoka zikagenda zishaka aho zicengera mu makaritie yarunda bigasa naho biteje icyo kibazo ariko turi aha nyine kugira ngo dufashe abaturage kandi babashe kwambuka icyo tubasaba ni ukwihangana niba harimo iminsi yongeye amasaha yiyongereye abantu bihangane
byabaye ngombwa ku ijwi rya Amerika rikora urugendo ruzenguruka umuhanda wa Ruyenzi Nkoto twabonye umuhanda ari muto ku buryo amakamyo aremereye cyane yahisemo guparika hari aho biboneka ko na bisi ebyiri zidashobora kubisikana muri uwo muhanda w'igitaka ku gice kimwe bigaragara ko batangiye kumena mu rusekabuye mu mugambi wo koroshya imigendekere umwe mu bakozi bakoraga umuhanda Kigali Kanyaru yatubwiye ko bidashobora kubafata munsi y'iminsi itanu bakora amanywa nijoro kugira ngo umuhanda usubire kuba nyabagendwa undi muhanda nawo wari wangiritse utari nyabagendwa nk'uko byari byatangajwe na polisi y'u Rwanda n'umuhanda Nyamagabe Nyamasheke kubera imvura idasanzwe gusa dutegura inkuru polisi yanditse ku rubuga rwayo rwa Twitter ko uwo muhanda wasubiye kuba nyabagendwa hari abakomeza gusesengura bakemeza ko bizakomeza kugaragara nk'ikibazo igihe cyose nta wundi muhanda wa hafi winjira mu mujyi wa Kigali wunganira urusanzwe uhari kuko niyo umugezi wa Nyabarongo wuzuye imigendekere y'abakoresha uyu muhanda bava cyangwa binjira muri Kigali ivukamo ibibazo akabagira ubusa ijwi rya Amerika kukamonye mu majyepfo y'u Rwanda
tugume mu Rwanda kuri uyu wa gatanu haratangizwa umugambi w'igihugu wo kwiga no kwigisha ururimi rw'igifaransa umugambi uzashyigikirwa n'ikigega cy'abafaransa cy'iterambere groupe AFD mu mwaka wa 2018 leta y'u Rwanda yemeje ko igifaransa kizajya gikoreshwa mu nzego zitandukanye harimo n'urw'uburezi kugeza ubu mu mashuri yo mu Rwanda igifaransa kirigi shwari ko ntabwo kijya mu bibazo by'ikizamini cya leta ministre w'uburezi Valentine Uwamariya ari mu biganiro na ambasaderi w'Ubufaransa Antoine Anfray umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ari kuri ministeri y'ububanyi n'amahanga aho bahuriye iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha nibutse ko kuri wa kane ikigega cy'abafaransa cy'iterambere groupe AFD cyafunguye ibiro mu Rwanda nyuma y'imyaka 28
ijwi ry'Amerika uru
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Imirwano yari imaze iminsi ibera mu duce twa Canzu, Runyonyi, Nyarubara na Cengerero mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yimukiye muri parike y'ibirunga. Ingabo z'igihugu FARDC ziravuga ko zabuhuye ahari harafashwe n'inyeshyamba za M23. Abavuye mu byaba ariko ntibarizera umutekano kugira ngo batahuke. Goma ali Darius Asanka.
Imidugudu ya Canzu, Runyoni, Disiza, Nyarubara na Cengerero yongeye kwigarurirwa n'ingabo z'igihugu nyuma y'iminsi yari ishize iri mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibyo byabaye mu ijoro ry'ejo no mu gitondo cyo kuwa kane. Ikigaragara gusa nuko abahunze bataragaruka kubera ubwoba bagifite. Pascal Uwuzuye ni umwe mu banyekongo batuye Irucuro.
Kuko uzi ko abaturage bateshejwe byinshi bava mu byabo, ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo, kuko turi kureba ko abasirikari aho bari ni ngombwa amahoro gabe reconfort kugira ngo noneho buriya bumwe bwo dushaka ku musirikari n'umuturage buze bubonekane, kandi dushimire n'abayobozi kuriyo ndambwe bazabo bakoze.
Mu itangazo ry'abayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu ya ruguru kuwa mbere gushize, bavuze ko batazemera gutakaza na metero n'imwe mu maboko y'umwanzi. Hari ariko abagishidikanya n'ibivugwa na leta. Bamwe mu badepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuze ko iki gikorwa ari ikinamico. Uyu ni Prince Kiangi, umwe muri abo badepite yavuganye n'ijwi rya Amerika.
Au gouvernement central de prendre
ni guverinoma gukoresha uko bashoboye kose kugira yuko umutekano n'uburenganzira bw'abaturage bigaruka, guha ingabo z'igihugu ibikoresho byuzuye no kureba ikibazo cyo guhembwa kw'abari ahantu hari imirwano. Kuri perezida niba azi yuko u Rwanda rufasha inyeshyamba za M23 kandi zikingira mu gihugu cyacu, turasaba ko avugana na mugenzi we bafatanye kurangiza aya magambo.
Urubyiruko ruharanira impinduka ruhuriye mu muryango witwa Lucha cyangwa Lutte pour le changement mu Gifaransa rwasabye leta gufata ibyemezo bikomeye umutekano ukagaruka mu gihugu hose. Espoir Ngarukiye ni umuvugizi wabo.
Tukomeje ko dushyigikira nk'uko bisanzwe ingabo z'igihugu, tuzisaba ko zireka gukomeza gushukwa n'abanyapolitike. Lucha irasaba ko bahita bavanaho ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara za Ituri na Kivu ya ruguru, ko ntacyo bimarira ingabo z'igihugu aho kugira yuko zikora akazi neza uko bisanzwe, bagasubizaho abayobozi b'abasivile bakemure ibibazo byerekeye amajyambere n'ibindi. Rasaba ko FRDC kibazo cyo gufatanya n'ingabo z'u Rwanda, Uganda n'u Burundi birangira nabo.
Iyi mirwano yatangiye ku cyumweru hagati y'ingabo za FRDC n'inyeshyamba za M23 yagize ingaruka nyinshi. Izo zirimo gutuma abantu barenga 2000 bahunga muri Uganda, iraswa ry'indege imwe yaguyemo abasirikare 8 ba MONUSCO n'iyicwa ry'abandi bantu benshi bataramenyekana umubare. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 98.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi gukoresha anketi ku iyicwa ry'uwari umuhagarariye i Bujumbura Arikepiskopi Michael Katne mu mwaka 2023 wiciwe mu minago mu ntara ya Rumonge. Yabimubwiriye mu kiganiro bagiranye Perezida Evariste Ndayishimiye yasuye Vatikani muri iki cyumweru. Papa Francisco yamusabye ko ababikoze bamenyekana bakagezwa imbere y'ubutabera.
Leta ya Vatikano n'umwungeri mukuru wa Ekleziya Katolika batangaje ko abishwe wahoze aserukira Papa mu Burundi babwirizwa kumenyekana imbere yuko hahimbazwa imyaka 20 iheze yishwe mu kwezi kw'12 umwaka uza. Musenyeri Mikaeli Kurutini yiciwe mu minago ubu ni mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'2023 yaguye mu mutego w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bahanganye n'abasirikare b'igihugu ico giye c'intambara. Kurutini wo mu Nyayirland yaramaze imyaka 3 gusa aserukira papa mu Burundi. Ico bikoze umusenyeri yishwe afite imyaka 58 yumvikanye akatari gake asaba abashamiranye gushira hasi ibigwanisho bakaja mu biganiro. Ndetse Ekleziya Katolika yikeka ko ashobora kuba arico yazize ivyo papa Francisco n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Vaticano babibwiye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu rugendo yaramazemwo indwi yose ku cicaro gikuru ca Katolika mu gihugu c'u Butaliyano. Prezida Evariste Ndayishimiye yijeje papa Francisco kw'amatohoza kuri urwo rupfu agiye kunyaruka.
Baratubaza bati none mu matohoza mubigejeje hehe, ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko bo babamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze. Uburongozi bw'igihugu bwari buhari ntibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye, kuko murabizi ko twari mu bihe vy'amagume aho umwe wese yatumwiko mu kuwundi. None rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bazobigirira amatohoza, bavuze bati ko twumvise ko hariho umugwi uri kuragira amatohoza, twosaba rero ko wonyarutsa kugira ngo umwaka uza tube tuzi ingene vyagenze. Ubu nawo uwo mugwi musanze muzi kuri ku kivi ku buryo twizeye neza yuko tuzomenya ingene vyagenze.
Igihe yatahuka avuye mu rugendo rwiwe ku muhinga mukuru uyu wa gatatu, Perezida Ndayishimiye yavuze ko i Vatikano banamubajije ingene imigenderanire hagati ya Ekereziya Katolika n'ubutegetsi yifashe mu gihugu ciwe. Mu ntoreka zadutse mu mwaka w'2015 abungere ba Ekereziya Katolika bari bahanuye nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza kudasubira kwitoza mu kindi kiringo. Bavuze ko bari bafise amakenga ko ico kiringo kizotera indyane mu gihugu. N'inyuma y'intureka urwego rwa Ekereziya Katolika rwaranebaguye amatora yashikanye umukuru w'igihugu ahari ku butegetsi. Ibi byatumye izo nzego zibiri zitarabana ryiza. Umukuru w'igihugu yishuye papa Francisco kubo imigenderanire yasubiye kunaguka.
Twaraganiriye n'imibano hagati ya Ekereziya Katolika ni nzego z'u Burundi z'igihugu, ndamwiganira yuko turiko dukorana neza cyane. Ekereziya Katolika y'u Burundi ifasha cyane mu by'imibano, mu bijyanye n'iterambere, mu bijyanye amagara y'abantu n'indero, kandi yuko ari ifise amashuri menshi, ibitaro byinshi. Baca banavuga bati mu minsi heze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitike na Ekereziya Katolika, bati none ubu ubyifashe gute? Hanyuma cabumbwira ko uno munsi imeze neza yuko amaparuwase ari yaguma ariko arafasha kugira ngo nk'urwaruka rutere imbere, urwaruka rushobore gukora ibikorwa by'iterambere.
Uyu mwaka Ekereziya Katolika yiteguriye guhimbaza imyaka 60 iheze intumwa ya mbere ishitse muri ico gihugu guserukira papa. Ku mwaka uza naho n'isabukuru y'imyaka 125 iheze Ekereziya Katolika ishitse mu Burundi. Umukuru w'igihugu yaratumiye papa Francisco muri iyo minsi mikuru. Papa yishuye iki?
Narashimishijwe n'uko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yanje, aca arambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo ku buryo avuga ati mu mwaka uza 2023 nzocanza, kandi ndavyanditse kuko yaciye avyandika, yerekana yuko yavyakiranye igishika.
Urugendo rw'umwungere mukuru wa Ekereziya Katolika mu Burundi ruheruka mu mwaka w'1990 aho papa Yohani Paul wa kabiri yahamaze iminsi 3 mu kwezi kw'icenda. Hamwe papa Francisco yogendera Burundi azosanga abakristu baragabanutse agereranije n'abari bahari igihe Yohani Paul wa kabiri yagendera Burundi. Raporo y'inama nkuru y'abepiskopi Katolika yerekana ko ubu abakristu ba Katolika bagabanutse kuva ku bice birenga 90% gushika ku bice 61% kwijana nayo abakristo bayandi madini y'abakizwa bari yongereye gushika ku bice 21% bavuye ku bice 5% by'abarundi mu myaka 30 heze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Muri Tanzania ishyira hamwe mpuzamahanga riharanira ineza y'abana Save the Children rikorera mu nkambi y'impunzi ya Nduta riravuga ko mu gihe cy'umwaka rimaze gusubiza mu miryango yabo abana bari munsi imyaka 17 barenga 3000 bari baraturutse inkambi bajya gupagasa mu bindi bice by'igihugu. Nduta James Jovin.
Umuvugirizi wa Save the Children mu nkambi ya Nduta Bwana Jamali Abdalla mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka inkambi bakajya gushaka ubuzima. Muri zo bavugamo ubukene bugaragara mu miryango, benshi muri bo n'abaheba amashuri bivanye n'ikibazo cyo gukena ibikoresho bya nkenerwa harimo amakaye n'imyenda y'ishuri. Avuga ko ikibazo nuko baca bakoreshwa imirimo isaba ingufu nyinshi kandi barengeye nko kurima, gufyatura matafari, kubaka amazu no kuragira ibitungwa. Bwana Abdalla yavuze yuko iryo shyirahamwe ritegereje gufasha abana barenga 5,000 mu gice cya mbere mu ntumbero yo kubaha imfashanyo zitandukanye kugira bagire imibereho myiza nk'abandi.
Katika kipindi mwezi utuseme
muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana basanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye. Bamwe mu babyeyi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko abana benshi bateroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe.
Abanyeshuri benshi barasafira bakajya hanze y'inkambi kurondera ubuzima. Ubuzima bw'abanyeshuri bwarononekaye, umuntu ashobora kureka kwihangana ugasanga aratoze kambi ipfanye n'ubuzima bwe bubi. Rero bishobora gusanga ubuzima nabwo nyine budasa. Usanze ubuzima budasa usanga n'ingeso zitandukanye,
barahuye n'ingorane nyinshi zitandukanye. Bamwe barahevye amashuri, abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho, abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi. Ko ngaha mu nkambi benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanga bacye baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye. Kishwa kuri mbashe rwasanga uravuza gasabuni cyangwa uravuza ututu.
Abeshi baratwaye amata, abandi baraja mu bijiji kubigira, abandi baraba ibirara byo ngaho. Nta bikoresho bafise na cane cane nkabijya bikoresho babaha by'ishure. Twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho.
Mu gihe ishyirahamwe Save the Children ririmo gufasha abana, abo bavyeyi batuye mu nkambi basabye yuko amashyirahamwe yatandukanye yofasha imiryango ikayiro sifashanyo zihagije ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Bo bafasha nyine bakabaha ibyangombwa, amakaye, amakaramu, cyangwa bakabaha nyene ibintu nyene byo gufasha nyene nk'abo bigeme nyene hasa nk'abigeme.
Abo gico saba nuko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha igani baje haje guhura n'izo ngorane bahuye nazo.
Ntibasohoke hanze y'ikambi kubwo ubuzima bw'ibyo bikoresho cyangwa ngo baje gukora ubundi buzi butandukanye mu nkambi kugo kubura ibikoresho byo kwishura.
Ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 900 buruko umwaka utashye. Gusa hakurika igihe bitigiye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shyirahamwe, hari abandi barenga 700 bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi ya Nduta. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho, tubifurije kurangiza icyumweru neza. Dukomeje gahunda yo gusigasira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi: umwugariro ubanje hasi utanga iyindi koti zuba. Murangize icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.